radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Burundi abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro baravuga ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera.
Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cya leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitezwe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku 100.
Jean-Claude Manirakiza, komiseri mukuru wa OBE. Uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Guhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Fidele Niyongabo. Umuryango w'ubumwe bw'Afurika uravuga ko utewe impungenge n'icyemezo cya perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoko Embalo cyo gusesa inteko ishinga amategeko. Fidele Niyongabo,
umuyobozi w'umuryango w'ubumwe bwa Afurika Faki Mahamat, yerekanye amakenga ku ifutwa ry'inama nshingamateka. Yiyamirije yivuye inyuma uruhagarara ruherutse kuba muri Guinea Bissau rwatewe na zimwe mu nteko zijeje gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu. Faki yasavye abategetsi ba leta ya Guinea Bissau n'abandi bose barajwe ishinga n'ibibera mu gihugu cyabo gushira imbere ibiganiro mu ntumbero yo kubungabunga amahoro, umutekano n'ubumwe mu gihugu, hamwe no kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Perezida wa Guinea Bissau Umaro Sissoko Embalo ku munsi wa mbere yaratangaje ko kudeta yageragejwe muri icyo gihugu yatumye kija mu ruhagarara. Hari nyuma y'uko ugutana mu mitwe kwadutse hagati y'inteko zijejwe gukingira imbibe z'igihugu n'abanyagihugu n'inteko zidasanzwe zijejwe gucungera umukuru w'igihugu. Abantu babiri barahasize ubuzima. Yamara Domingos Simoes Pereira amaze igihe kirekire ahiganwa na Perezida Embalo, akaba ari umukuru w'inama nshingamateka. Yamwagirije ko ingingo yiwe yo gufuta inama nshingamateka imeze nka kudeta koze kwibwirizwa nshingiro ry'igihugu. Perezida Embalo yatowe kuba perezida mu kiringo cy'imyaka 5 mu kwezi kw'12 mu mwaka w'2019. Yararusinzwe muri kudeta iyo kumukura ku butegetsi yageragejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Ingabo za Isirayeli zinjiye mu mujyi wa Khan Yunes mu majyepfo y'intara ya Gaza muri Palestina. Ibitaro byarengewe n'umubare w'abapfa n'abakomereka.
Ni igitero gikomeye cyane inteko zigwanira ku butaka zikoze kuva amasezerano y'agahengwe apfunditswe mu rwiheze hagati ya Isirayeli n'umugwi Hamas. Ababa mu gisagara cya Khan Yunis batangaje ko ibimodoka bya burende bya Israeli byinjiye ubwa mbere mu bice byo mu buseruko bw'igisagara cya Khan Yunis kuva ingwano itanguye. Izo nteko ziko zitera zijya mu burengero bw'ico gisagara. Zimwe muri izo nteko ziri mu birindiro mu gisagara cya Bani Suhaila ku nkengera z'ubuseruko bw'igisagara cya Khan Yunis. Ni mu gihe izindi nteko ziriko zitera zigira imbere kurushiriza. Inyuma y'iminsi itari mike inteko za Israeli zitegetse ababa mu gisagara cya Khan Yunis kuhava kuri wa kabiri za koroye inzandiko zitegeka abo banyagihugu kuguma mu bibanza basabwe kujamwo mu gizo nteko ziriko zikora ibitero muri ico gisagara. Izo nzandiko zivuga ko mu masaha imbere inteko za Israel zitangura ibitero bikomeye mu gisagara cya Khan Yunis mu gikorwa cyo kuzimanganya umugwi zivuga ko ari uw'iterabwoba wa Hamas. Izo nzandiko zivuga kandi ko ku nyungu z'umutekano w'ababa mu gisagara cya Khan Yunis abo banyagihugu boguma mu bibanza basabwe kujamwo no mu bitaro barimwo. Basabwe kandi kudasohoka muri ivyo bibanza, bongera baragabishwa kutava muri ivyo bibanza kuko bishobora kubaviramwo ibibazo bikomeye.
Uyu munsi perezida w'Uburusiya Vladimir Putin arasura Arabia Saudite na Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu.
Umuvugizi wa perezida Putin Dmitri Peskov kuri uyu wa kabiri yabwiye abamenyeshamakuru ko perezida Putin azoganira ivyerekeye imigenderanire hagati y'igihugu ciwe n'abategetsi b'ivyo bihugu vyompi, intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas na politike mu makungu. Peskov yatangaje ko Putin azoganira kandi ivyerekeye amasoko y'ibitoro mu rugendo rwiwe. Nyuma y'uko Uburusiya kimwe mu bihugu 10 bigize ishyirahamwe ry'ibihugu bishorera ibitoro hanze OPEC butangaje ko buzogabanya bikomeye ibitoro bushorera hanze. Ubwo rugendo ruzoba rubaye mu gihugu Uburusiya buriko burondera ibihugu vyocudika nabwo mu makungu, naho bwakumiwe n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi bivuye ku ngwano iri kibera muri Ukraine. Perezida Putin yagiye gake hanze y'igihugu ciwe kuva arumwitsa inteko muri Ukraine no kuva sentare mpuzamakungu mpanavyaha isohoye umutahe wo kumuhagarika inyuma yuko iyo sentare imwagirije ko yanyuruje abana bo muri Ukraine akabajana mu gihugu ciwe. Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu ziriko zakira muri iki gihe ikoraniro mpuzamakungu rigira irya 28 kwihindagurika ry'ibihe. Yamara ibiro vya President Putin ntivyatangaje niba azokwitaba ibiganiro biriko biraba muri iryo koraniro. Putin ntiyitavye inama zikomeye zitari nke zabereye mu makungu kuva igihugu ciwe gitanga ibitero muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022.
Urakoze Fidele niunga bukura yumakuru avugwa hili yanu hino kwishi mukomeje kumva radio y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shoti yave kuri metro 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Instagram, YouTube na Facebook. Adresi yacu ni VOA radio yacu
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Amakuru tuyahere mu Rwanda. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Bwongereza James Cleverly ejo yari Kigali asinya amasezerano mashya yo kohereza abimukira mu Rwanda. Timharisi Ishimwe.
Ku ruhande rwa Leta y'u Rwanda ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Vincent Biruta wasinye aya masezerano mashya. Ibyakubiyemo ntibyagiye kumugaragara, ariko ibitangazamakuru byo mu Bwongereza bivuga ko asobanura neza iby'u Rwanda rwiyemeje mu rwego rwo gufata neza abimukira bazava mu Bwongereza. Mu kiganiro bagiranye n'abanyamakuru bari kumwe bombi, Ministre Cleverly yagize ati dufite ubushake budakuka bwo gukomeza uyu mugambi. Ubwongereza n'u Rwanda turakorana kuko ari ngombwa. Ministre Biruta na wati u Rwanda ntirufite umugambi wo kuva muri aya masezerano. Niyo mpamvu twafatanije na guverinoma y'Ubwongereza kugira ngo dukureho impungenge z'urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza. Koko rero mu kwezi gushize urukiko rw'ikirenga rw'Ubwongereza rwaburijemo gahunda ya guverinoma ya Ministre w'Intebe Rishi Sunak wo kohereza abimukira mu Rwanda ruvuga ko iciye n'amategeko. Mu nyandiko yanyujije mu itangazamakuru, Sunak avuga ko arambiwe kubona politiki ye n'u Rwanda ihora iburizwamo. Ati guverinoma irimo gutegura amategeko yihutirwa yo kubirangiza burundu no guhagarika amato azana mu Bwongereza abimukira mu buryo bwa magendu. Muri aya mategeko mashya, guverinoma y'Ubwongereza irateganya kuvugamo neza ko u Rwanda ari igihugu gitekanye. Ni nk'igisubizo ku mpungenge z'ubucamanza bw'Ubwongereza bwaciye iteka ko u Rwanda rushobora gusubiza abimukira mu bihugu bakomokamo bagakomeza kwibasirwa. Ubwongereza n'u Rwanda basinye amasezerano ya mbere mu kwezi kwa kane mu mwaka ushize. Abimukira ba mbere bagombaga kurizwa indege bajyana mu Rwanda mu kwezi kwa gatandatu kwakurikiyeho. Icyemezo cy'urukiko rw'uburenganzira bwa muntu rw'Uburayi cyarabihagaritse ku munota wa nyuma. Abimukira bakomeje urugamba rwabo no mu nkiko zo mu Bwongereza, nazo rero zarangije ziburijemo kubohereza mu Rwanda. Ministri James Cleverly yanzura agira ati urukiko rw'ikirenga narwo rwemera ko impinduka zikwiye kugira ngo zikureho impungenge zose. Nibyo twakoze muri amasezerano mashya n'u Rwanda.
Urakoze Tim Harris Ishimwe. Mu Burundi, OBR ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro iratangaza ko ikoranabuhanga ryatumye amafaranga yinjira mu kigega cya leta yiyongera. Nairobi, Eloge Wirikaneza.
Kuri uyu wa kabiri ikigo OBR cyahimbaje umunsi wahari umutanga kori mu Burundi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Ikivugo cyabo kigira kiti dukoresha ubuhinga bwa none mu kuriha amatagisi n'amakori twongereye dushyigikire iterambere ry'igihugu. Ikigo OBR cyemeza ko kuva ku itariki ya mbere y'ukwa munani uyu mwaka gitanguje isekeza ryo gukangurira abatanga kori bo mu Burundi kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none. Ibice 80% byabo bamaze gutangura gukoresha ubwo buryo. Kuva ico gihe nk'uko bitangazwa na komiseri mukuru w'ico kigo cy'igihugu kijejo kwegeranya amatagisi n'amakori ya leta, harabaye akarusho bigera mu kwezi kwa 10 bibagahore. Jean Claude Manirakiza.
Dufatiye nko ku mwimbo w'ukwezi kwa gitugutu hashitse mu kigega cha leta imiliyaridi 165 mu gihe hari hitetswe kwinjira imiliyaridi 163. Amakori n'amatagisi yinjiye uko kwezi ku bice 101 birenga gato ku 100. Muri Nyakanga hegeranijwe imiliyaridi 185 ni ishindwe kuri 172 nibice bitatu zari zizitezwe tukaba dusubiye gusaba abo bose vyega ko bofata ya mbere mu gukoresha uwo muhora w'ubuhinga bwa none
ariko umushikanganje yukigaga cha leta ntiyishimiye uko abakozi ba Robert bakora mu kwinjiriza igihugu Odafu nyonzi
mugushiraho ubuhinga ugusohora fakture elektronike kwari kugira ngo tugwanye bwa busuma bukorwa n'abadandaza usanga bafise igitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje cyabo bakagira n'ikindi gitabo bandikamwo ibidandazwa badandaje bikeya baza kumenyekanisha kwa makuru ariko bakoresheje ijya fakture elektronike uvuga ibyo bitabo bandikamo ni karamu byaziza guca bivaho mayo kubera intege nke z'abakozi bari bajejwe gushira mu ngiro ingo yo gukoresha iyo mashini usanga rero hari benshi bakikwega ibirenge
mbere yagiriza bamwe mu bakozi b'ico kigo gukora ubusuma bukabije
ubusuma buca ku mipaka ehaba mu kugabanya ibidandazwa byinjira kugira ngo bari amakori make haba kurerekera abagomba kwinjiza ibidandazwa batarisha amakori barerekewe n'abakozi ba Uber haba aha mu gihugu hagati aba batanga amafakture bagatanga amafakture ariko igiciro gitoya kugira ngo bakunde ntibari he ya tagisi haba ibyo gusubiza amafaranga ya TVA usanga basubije amafaranga atateza gusubizwa cyane bagasubiza yarenze kambere n'ubundi bube gito usanga bwarirekewe n'abakozi b'ikigo OBR twabagabishye rero yuko inzego z'igihugu zose ko twese rero tujye gukorera hamwe kugira ngo dushe kugwanya ngo rusuma
eka na president Evariste Ndayishimiye yemeza ko ikigo OBR kiri mu nzego zizingamitse ubutunzi bw'igihugu mu mpera z'ukwa cumi yitabaje inzego z'umutekano kugira zimufashe mu co yise urugamba rwo kunagura ubutunzi yavuze ko hafi ibice 85% kw'ijana by'amafaranga yo kwinjiye mu kigega cya leta buri mwaka aja mu mifuko y'abantu bitewe ahanini n'abari bajejwe gutoza amatagisi n'amakori aha yari bugarama bwa Muranza
statistique zerekana yuko demarcation mu Burundi ku mwaka abadandaza b'i Burundi bazana ibidandazwa by'umuriyaridi ni miliyoni 300 ku mwaka mugabe igihugu cinjiwemwo n'amadolari imiliyoni 200 gusa ngira ico gihugu ba frauda bakira amadolari aregeye imoriyaridi umuvango kura Kenya be murazi yuko banke mondale na FM bagiriza yuko ari ubutegetsi bw'igihugu mu bigira murazi kwagirizwa kwari wewe uri giriturire kwari wewe ufroda amadolari tuzotera imbere gute nani muri ubutegetsi bw'igihugu gaha mwese amurisha tubije n'ibihezo tupfe ngaha twese twigiriye inama yuko tuvuye hasi tugire sinergy kujya bari kwagira sinergy mu manza z'abafrode iperereza ribirabe hose abo bajede bose bakora bakurikira mwese atarwavuye
mani yakiza tuwari kigobert yibutsa ko umunsi nk'uyu wahari umutoza kori atari birori gusa ahubwo ufise intumbero ikomeye
n'akaryo ka leta y'u Burundi fata ko kwibutsa ineza n'akamaro kamakori n'amatagisi mu iterambere ry'igihugu kugira ngo abatanga kori basanzwe bayatanga neza bashimigwe cese gucyo abagikwega ibirenge nabo bajijuke
mu biganiro hagati y'ibisata bya leta n'abikorera utwabo ku njuro ya kabiri zatunganijwe ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku 2728 ukwezi kwa 11 guheze perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko atantwari ibereye itsimbatajwe Burundi butazogera kwihangira ubwihaye byo gucika igihugu gisatira iterambere mu 2040 no kuba igihugu cihagije kandi giteye imbere mu mwaka w'2060 yateye kama afashe Burundi abasaba gukomeza kubusahiriza mu mugambi wo gushoboza inzego z'igihugu gukoresha ubuhinga bwa none no gukomeza intwari ibereye ibituma haba umuco mu birangurwa kubwiwe eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara tujye mu ntara ya Kayanza hari uduce tuvugwamo uko abagabo babuza abagore babo gufata inguzanyo kugira ngo bashobore gukora ibikorwa byo kwiteza imbere nk'ubucuruzi aho bivugwa cyane ni muri komine za Butaganzwa na Rango inkuru ya TV Ndayishimiye
Umugwi w'abakenyezi batoroyegwa cane cane mu kuronka ingurane n'abakenyezi b'irimizi hamwe n'abakora umwuga w'ubudandaje buto buto akarorero naho umwe mu bakunzi b'ijwi ry'Amerika yigereye muri komine Butaganzwa asanzwe harimwe mu mashiramwe yo kuziganya no kugurana na gitwaye code ashika na mukenyezi yahasanze aje gusaba ingurane twagerageje kurondera abakenyezi bo muri iyo ntara kugira tumenye ikibatera kutijukira kwegera amabanki ngo biteze imbere abaganiriye n'ijwi ry'Amerika nabo mu mina mwagize intara ya Kayanza arimo Butaganzwa na Rango basigura ko hari abagabo babera intambamye abagore babo mu kudatuma ibikenerwa ku mugore ashikira ingurane mu mashiramwe yo kuziganya no kugurana na ibyo bigatuma umukenyezi bimugora gushikira iterambere
ngiki zahantu zikiri mu mama avuze ati kanje gusaba kagurana ha umugabo cyabuga soya ntamugore yogira amahera nanje nta yafise hanyuma cyanki yamureka akayashikana bo bari yamureka twagiye kuyazana ngo bayagire mikirori acyaba mingane
umugabo wiwe agacyavuga ati umaze kujya mwishyira hamwe ho ukaronka amafaranga azoca bayanje ugacyo sanga ibyo nta bimwemerera
twavugishije bamwe muri abo bagabo baregwa ko babangamira abagore babo kugira nibaronge ingurane zo kwiteza imbere twababajije kibatera iyo nyifato
kesha abantu babagore igihe basavye ibintu by'amafaranga yo mu mashyira hamwe abagabo babo basigara bababona ukundi kuntu agasigara abona ko ari we mugabo asigara amwengani we yoba agaba sanze umugabo agasigara atani jambo yoba afise kuri we kuko kubera abafise amafaranga bayishimiye ayo mafaranga bayararose
abavuga ko banatinya ko abagore bahomba bigatuma n'utwo bari bafise dukoreshwa mu kwishyurizo ngurane
usanga ashaka kurangura ibintu inzara yarateye ugasanga guma yasumiye kugira asubizwe ayo mahera zikaba ingorane akwinyigisho nyene kugira abantu bamenye mu gusaba nk'ingurane bogena ari nk'umugabo n'umugore babaha inyigisho hamwe bumve nyene mwayakoresha kandi ntibavuge ngo bayahaye umuntu bicwe ko bayahaye umuryango pana kuvuga ngo ndayahaye umugabo cyangwa ndayahaye umugore
ariko kandi naho biri uko hari abandi bakenyezi bayaze n'ijo rya Amerika bafashe ya mbere mu kwiteza imbere bakoresheje amafaranga y'ingurane basabye bemeza ko ubu bashitse kunambwe ishimishije mu butunzi hamwe n'imiryango yabo
ngo y'ubwa mbere nyene ndasaba 250 hanyuma rero ndayadandarisha cyangwa manzikanya n'utundi twose dukenewe mu rugo nkaza ndatubuza arati barabona nyene yuko ari ibintu byiza
generakoranye muri Felix agorana muri nawe noze
intambwe bashitse ko bayikesha abatware babo babateye intege zo kwegera amashyirahamwe yo kugurana na no kwiziganya nk'uko babitwiganira
reka tukavugana n'umufasha
yarafashije ahubwo no kumurira no kurondera ahantu naza gusabiyongura
twaragiye hamwe n'umugabo wanje kuko no bintu byo kudandaza ibintu by'ikivanderi je twari kumwe n'umugabo wanje twacye tuvugana yuko twakugura restaurant ngaha mu gaheta ubure ibintu bimeze neza nta ngorane bari
ubwo ijwi rya Amerika gishikira ibutaganzwa ahasanzwe hari imwe mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na Ikode Evariste Nzeyimana arongoye iryo shirahamwe mu makomine ya Kayanza Matongo na Butaganzwa yemeza ko igitigiri c'abakenyezi basaba ingura ane ari gito cane
hakabisa turabona nta bakenyezi baratwitura kuko dufise nkabeshi ni nk'abakenyezi bashika batanu nibo dufise tumaze guhingurane ngaha tubona bariko bararia uca wumva yuko ari abakenyezi bakeyi turavye Ikode kuva yatangiriye
Glorieuse Nsabimana twari ishirahamwe ry'abakenyezi mu ntara ya Kayanza asigura ko ubugi ingurane zitangwamwo mu bigo canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kugurana na butorohereza umukenyezi bitewe n'amateka canke imico aha kenshi usanga amatungo yose y'umuryango aba yanditse ku mugabo
nta n'uburenganzira bwo gutorana amatungo bafise umva bamaze kubabwira ngo babereke impapuro z'itongo azi ko itongo ari iry'umugabo bumva adosubira kwirukira microfinance gute kandi n'abagabo babo urumva ntibaca baborohereza gati genda uyifatiye iyo ngurane niyo wagaruka uramenye iyuje
ibyo biremezwa kandi n'abajejwe intwaro aho mu ntara ya Kayanza aho bamenyesha ko urugero rukiri ruto cane umuhanuzi wa Buramatari ajejwe ibibazo by'intwaro n'ubutunzi mu ntara ya Kayanza Justine Komeza Dusabe amenyesha ko abakenyezi batageze ku 10% ari bo bamaze kwijukira gusaba ingurane
urugendo ruracyari rutonya cyane twavuga ko rutaragera n'ibice 10% abakenyezi muri rusange turabona ko batigenga mu muryango
Andre Florianda Barushimana yanonosoye iby'imibare bano niterambere ridakumira avuga ko Burundi bukiri kure kubijanye niterambere ry'umukenyezi abona ko hakenewe inyigisho zimbitse zishira habona uruhara rw'umwe hagati y'umugabo n'umugore mu iterambere ry'umuryango ari nakumirwa
ndavuga ko intambwe ikihari turacyari kure ariko turiko turabandanya nk'izi ngingo usanga zikumira umukenyezi kurenganzira bitongo kandi bitongo ry'urugo muramaze kora niyo bandikisha handikisha umugabo n'ingingo mu by'ukuri naho zikihari zirimo agahaze
Ndabarushimana navuga ko bamwe mu bakenyezi bo mu Burundi batari yumvamo ko nabo bashoboye kunganyira urugo abanyagihugu n'abajejwe intwaro bose basaba ko hoshigwaho inyigisho zimbitse mu kibano bagasigurirwa kamara ko gusaba ingurane atanumwe abangamiye uwundi mu bubakanye kugira ngo uburenganzira bwo kuronka ingurane ku mukenyezi bworoshywe naho umukenyezi bimugoye gusaba ingurane mu ma microfinance ubushoboye kwiyungunganya akaja mu makoperative yo ku mitumba araronka ingurane ntoya uko babitwiganiye ariko ngo ingurane nk'iyo ntishobora kubashikana ku iterambere bifuza Thierry Vendayishimiye Ijwi rya Amerika Kigali
mukomeje kumva radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'uruhe ruhare itangazamakuru ryagira mu gukumira urugomo muri ibi bihe by'amatora muri Republika ya Demokarasi ya Congo MONUSCO yabiganiriyeho n'abanyamakuru kuri uyu wa kabiri mu mujyi wa Goma Adi Darius Asanka
ni mu buryo bwo kurwanya no gukumira urugomo n'ibindi bibazo bihiye n'ingaruka mbi muri ibi bihe byo kwiyamamaza n'iby'amatora ateganijwe mu byumweru bibiri biri imbere mu nzego zose muri Repubulika ya Congo nibwo ishami rishinzwe ibibazo bya politiki rifatanyije n'iry'itangazamakuru bya MONUSCO byahuje abanyamakuru hafi 30 bo mu mujyi wa Goma n'abandi baturuka hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru abayobozi baya mashami bemeje ko bashakaga gutanga umusanzu biciye mu itangazamakuru kugira ngo amatora azabe izewe n'abaturage bose ibi bikaba mbere na nyuma yuko komisiyo y'amatora itanga igisubizo uyu ni Amadouba ushinzwe itangaza makuru kuri MONUSCO kuri mikoro ya Radio Ijwi rya Amerika
si on vous a convoqué ce n'est pas pour rien parce qu'on sait que les
kubahamagarano byari bifite akamaro cyane kuko itangaza makuru muri rusange bifite uruhare runini muri demokrasi kugira ngo amatora abemo umudendezo n'uburinganire abatora bagomba kuba babimenyeshejwe neza nta amatora yabaho idafite isa no ni tangaza makuru ariyo indororezi
pour éviter tout simplement la fraude et qui garantisse aussi la transparence.
Julien Olihide uyobora ishami rya politique yashimangiye ibyo Amadouba yaramaze gusobanura yagiriye inama abanyamakuru bo muri Congo ashingiye kubyabaye mu yandi matora mu bihugu bya Afrika.
Vous avez un rôle à jouer dans la médiation et le dialogue.
Mufite uruhare runini no mu biganiro ni ngombwa cyane ko mukorana na komisiyo y'amatora mu rwego rw'inara kugira ngo mubashe gutanga inkuru nyayo mufite kwamagana no kwirinda ko abanyapolitike babakoresha ku nyungu zabo tuzi ko bitoroshe kuko atari muri Afrika gusa ariko mufite kubirwanya bamwe mu bitabiriye inama bavuga ko yari ngombwa muri ibi bihe byo kwiyamamaza bivanzemo n'umutekano muke uri hirya no hino mu ntara ya Kivu ya ruguru uterwa n'imirwano hagati y'umutwe wa M23 n'ingabo za leta bongeye ko muri ibi bihe ubutumwa bw'amakimbirane buteranya budafite umwanya mu itangazamakuru uyu ni Serge Borauzima ukorera ikinyamakuru mashariki hano mu ntara ya Kivu ya ruguru
Cette rencontre était très important dans le sens que nous sommes dans une période sensible.
Inama yari ifite akamaro cyane kuko turi mu bihe bikomeye mu bihe by'amatora nabwo aburi ibintu by'urugomo. Tugomba rero kubikumira. Twese uko twahuye hano twafashe icyemezo cyo kubaha amategeko mu gihe cyo gutanga amakuru.
Nous guider pour éviter de sombrer dans le parti pris en donnant l'information.
Rose Martin umunyamakuru uyobora radio y'abari n'abategarugori LFM mu ntara ya Kivu ya ruguru yasezeye gushira mu bikorwa byose byavuzwe muri iyi nama yiyemeje gukwirakwiza ubutumwa hose mu burasirazuba bw'igihugu
Nous en tant que journalistes, nous devons éviter de désorienter la population.
Twe n'abanyamakuru tugomba gukoresha uko dushoboye kose tugatanga inkuru nkuko code yacu ibisaba. Ubu tufashe icyemezo cyo gutanga inkuru nkuko bisanzwe, gutanga ijambo ku bakandida bose no kureka abantu batore aho bashaka tutabigize mu ruhare.
Son choix en toute liberté sans l'influencer par nos appartenances ou nos obédiences.
Usibye inshingano yahawe yo kurinda abaturage MONUSCO iciye mu muryango w'abibumbye ni rumwe mu nzego rukomeye rufatanya n'igihugu cya Congo cyane cyane mu bihe by'amatora izafasha kandi mu gutwara ibikoresho bikenewe mu matora no mu bukangurambaga Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma
bakunze baradijwe ijya America mutuye mu burasirazo bwa Republika ya Demokarasi ya Congo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradio akurikira
Radio Communauté La Voix des Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 n'ibice 7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 98.8 n'ibice 8
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 7
Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.9
Naba dukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru
abantu babarirwa muri miliyoni 850 ku isi barwaye impyiko kandi indwara yihariye miliyoni zirenga ebyiri n'igice z'impfu ziba buri mwaka nk'uko bitangazwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS indwara y'impyiko ibaho iyo impyiko zangiritse ntizibe zikibasha kuyungurura amaraso uko bikwiye indwara ikunze kudahita imenyekana kugeza igeze ku rwego rwo hejuru akenshi bikanasaba ubuvuzi bwo kuyungurura amaraso bita dialyse nubwo gusimbuzwa impyiko ubuvuzi bwombi bushobora guhenda cyane cyangwa ntibunaboneke kuri benshi muganga Ibrahim Umate inzobere mu bitaro bya Maiduguri muri Nigeria arasobanura uko iyo ndwara iteye nuko yirindwa.
We usually categorize patients with kidney disease, more especially chronic kidney disease, into five categories.
Ubusanzwe dushyira abarwayi b'impyiko cyane cyane impyiko zidakira mu byiciro bitanu, hari icyiciro kibanza aricyo cyiciro cya mbere, kuzagera ku cyiciro cya gatanu aricyo cyiciro cya nyuma, aho umuntu aba yarageze ku rwego akeneye uburyo busimbura wa murimo impyiko zakoraga. Umuntu ashobora kutabona ikimenyetso na kimwe ariko ibigaragaza ko impyiko zitameze neza. Ubusanzwe umuntu azisangaruka ibyo bigakunda kubaho mu gitondo cya kare cyangwa se agatakaza ubushake bwo kurya. Mbese umuntu ntarye bihagije. Urwaye impyiko kandi ashobora gutangira kubona ibice bimwe by'umubiri bibyimba. Umubiri utangira kubyimba akenshi uhereye mu isura. Dukunze kubyita facial puffiness cyangwa se umubiri wose ukabyimba, ibyo twita generalized edema. Bamwe muri aba bantu bashobora kuva amaraso mu buryo bworoshye, mbese umubiri wabo ukomereka byoroshye. Bashobora kandi kugira ububabare mu bice by'agatuza, ibyo dukunze kwita epigastric pain. Ibyo ni ibintu umuntu yakwibonaho mu gihe arwaye impyiko. Niki gitera indwara y'impyiko za burundu? Ibi bintu navuze, umuvuduko ukabije w'amaraso, diyabete, bumwe mu burwayi bwibasira umuyoboro w'impyiko, gukunda kunywa imiti gakondo, kunywa ibintu ubuze utandikiwe na muganga, irimo n'igabanya ububabare, gukoresha cyane imiti yifitemo ubutare bwa mercure cyangwa se amafunguro atunganyijwe mu bihingwa byakoreshejwemo, cyane cyane imiti yica udukoko. Izo zose ni impamvu zatera ibyago byo kwibasirwa n'indwara y'impyiko. Hari abantu kandi bashobora kuba barwaye indwara z'imikorere y'uturemangingo fatizo, nk'abarwaye indwara yo kwibumba kw'insoro zitukura z'amaraso, abo twita cyclas. Nk'uko nabivuze, dukwiye kujya twisuzumisha mu buryo buhoraho, kabone niyo umuntu yaba yumva ameze neza nta kibazo yiyumvamo, hari ikigero cy'imyaka runaka ageramo nko kuva ku myaka 40 kuzamura, akaba asabwa kujya ajya kwa muganga kwisuzumisha mu buryo buhoraho.
Muganga Ibrahim Mumate inzobere mu bitaro bya Maiduguri muri Nigeria nongera ko imibare itangazwa na OMS igaragaza ko umugogoro w'ubuvuzi bw'impyiko uremereye by'umwihariko ibihugu ugu bikenye n'ibifite ubukungu buringaniye. Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye kwa mwaduteze amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: inda igutoza kuba gito, ikaba ariyo ikujya imbere. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.